byo gutorana mu minsi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu muji mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusaba bivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi
undi Daniel Gerard ndabirabe mukuru inama nshinga mateka ya Burundi aha yari mu ntara ya Muramvya hagati na hagati mu gihugu cy'u Burundi mu mpera z'indwiheze ni mu rukurikiranire rw'ingendo ariko aragira mu ntara zitandukanye muri kino gihe cy'akaruhuko ku bashinga mateka kamazindwirenga ahagendera bonana cyanke yagahura n'imirwi itandukanye Muramvya yagarutse ku kibazo cyo gutorana ku bana b'igeme mu gihe yaganira n'abaserukira amadini n'amashengero atakuje umuntu wa yavuze ko hataragera ko abarundi kazi batorana yagiriza abagore bize kugumura bagenzi babo batarwe ku ntebe y'ishure
ibintu byo gutorana mu minsi heze byabaye biravugwa cyane n'abakenyezi bamwe bamwe mu muji barabivuga cyane mugatuza gusanga ko ari abantu bize gusaba bivuga kandi bashaka kugira ngo basambure imico y'abarundi iki kintu rero muri leta eka no mu bandi bari hafi ya leta baragerageje kubibaza abene gihugu baraza barya abantu bakuze abagabo barabaza abakenyezi cyo bawe bavuze bati oya akire kare 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 ati itegeko ryo gutorana rituma abakenyezi n'abakobwa batorana iwabo ati hazoba ingorane zidasanzwe atubuho nyene baricana uko imigenzo y'abarundi imeze imico y'abarundi imeze ntiharagera aho twovuga ngo dushyireho ibyiringiro byo gutorana ibyo ukunda
Justine Nkunziza ari mu bagize amashyirahamwe yigenga bahunze igihugu akamwihuriro ry'abagore n'abigeme bahanira amahoro ryitiriwe n'amahoro asanga mu bihe bya none n'ahato mukuru urwego nk'inama nshingamateka atamuntu akwiye kwemanga kwa na batangana mu muryango
uyu mushinga nta heshelaze ibihe aketsemo nibihe isi iketsemo ibindi bihugu aho bigeze turavye nabo babanye bacu mu Rwanda ko ibwirizwa shingiro ringanisha abana bose abo bana b'i Burundi b'abahungu n'abakobwa kubera iki bo batangana umwana w'umukobwa yazize iki wamuvyaye ngo umushire he cyinshi kibazo gikuru umuntu akibaza ati mbega umugambwe CNDD-FDD bapfuye iki nabo bana b'abakobwa ahubwo niwe twibaza yuko ariko aragumura abanyagihugu n'ukuri n'ijambo ridakwiye umukuru w'inama nshingamateka yo kwigarura
Kamera mu bizana batwara isirahamwe y'abigeme bibarukiye iwabo agereranya imvugo ya ndabirabe atwaye inama nshinga amateka ya Burundi no gushaka gusubiza abakenyezi mu bujama
birakunda gushika n'ukuri abantu barapfa amatongo cyane kubera iki ega si kindi bapfa nuko atabwizwe rihari ntategeko rihari bisigura neza uko umuntu w'umugabo atorana cyangwa umuntu dimwa tureke kuvuga umuntu w'umugabo uko umuntu atorana kuko naho bavuga bati umugore niwe adatorana nuko bitwaza imico n'imigenzo ya kera atanaho yanditse niho abantu bicana rero kwiyumvira yuko abantu b'igitsina gore ko batari umubare batari mu gitigiri c'abarundi nibaza ko ari kwihenda cyane ahoho nibasubira kwandika tuti abarundi bangana gute muri zya miliyoni 10 na zingahe baraza barakura ngo bandike ti abarundi ni miliyoni 5 cyangwa 6 baraza b'igitsina gabo bafise uburenganzira bukwiye bwo kuba abarundi
Justine Nkunziza yibaza ku ijambo nk'iriye ku kibazo kiraba abantu benshi ishobora kwega amatati n'indyane
n'ibintu biteye amatitane kuko bishobora gutuma abantu bose bica bisubira inyuma nk'ikirenge intambwe twari tugeze ko mu kuhimiriza abantu yari intambwe nziza cyane mbega abo bantu bize aguma avuga ngo bari ko barateranya abandi none ko Imana yabahaye ubwo bwenge bwo kwiga no kubona kure bahebe babihogwe
iri rya Amerika ryashatse kumenya icyo bamwe mu bakenyezi ndabirabe yemeza ko bagumurwa n'abize bivuga ko abana bo mu ntara y'ibitoke mu buraruko bishyira uburengero
Chikwa cha utora na mujango nuko tutora na twese ata nkunze tabye kuvuga ngo muhungu ngakwiye gutwara ibi ngo umukobwa ngatwari bakwiye byose kubinganya kuko abana bose nta mwana ni kinono cyatose abareta ariko dutunganiriza ikavuga nuko ta cyo kuvuga ngo muhungu akwiye gutwara ngo byinshi kurusha umukobwa
nuko umuvyeyi adapfuye kurobanura abana abahungu n'abakobwa ngo basumbanye intuzegane umugabane bose n'abana
kugeza ubu ntategeko ryo gutorana mu Burundi rihari ababyeyi cyangwa umuvyeyi cyangwa n'abavukana mu gihe ababyeyi bashengeye nibo biyumvikanira uko umwana w'umukobwa ahabwa umwandu wiwe abahungu bo nubwo bizamo ingorane rimwe na rimwe baza hasi amatungo yasizwe cyane cyane amatongo n'atategeko rirajaho abakobwa bitwariye basaza babo muri za sentare ibirego byabo byakirwa mugabe ingingo mucamanza yifata yisunze bwizwa nshingiro n'andi mategeko mpuzamakungu u Burundi bwateye ku mukono canke naho bakisunga ko nawe yarezwe n'ivyo yemera mu mico n'imigenzo. Umukuru w'inama nshinga mateka yifuza ko bigumuka ibihe bidashira kugeza ubuhacara abagabo n'abahungu bafata umukobwa canke umugore asaba umugabane muri basaza we nk'igishegabo canke insimba rubebe abandi bakamubona hagatukisha. Eroje uri kaneza iryo ya Amerika.